mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti bakunzi muteza matwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri siyo ya gatano muri kumwe na Joe Diane nahazwe ndongoye amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya.
Harimo uburenganzira bwinshi bite kuba mwatanga uburenganzira ku bantu bashobora gucunga imitungo tukajya dukurikirana ko atakirigishije.
Uyu ni umushikiranganje ubutungane mu Rwanda Johnston Businge agaruka ku kibazo cy'imitungo yahebwe na babene yo muri ico gihugu. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mu bihafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze, imyaka 57 irarumanye kuri no wa gatandatu umunsi kuyundi warondeye nta yo kwikukira mu gihugu cy'u Burundi mugano wa Rudoviko gwa Gasore agandaguwe. Ibirori byo kumwibuka no kumusabira byatangujwe n'inkuka ya misa yasomewe muri Cathedrale Regina Mundi. Inyuma yaho abategetsi batandukanye barimwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pia Nkurunziza baca babandaniriza ivugizo ahari intatemwa yiwe gushiraho amashugwe havugiwe n'amajambo yo kumwibuka aho garutse ku butwari ebwiwe. Tukiri muri ico gihugu abagize amashahamwe abacukura ubutari mu manuko bw'u Burundi ntibashima ukungene amategeko n'inzego zitabakingira. Mu nama umushikiranganje ajeje ico gisata yagiranye n'abava mu karere k'umanuko muri ico gihugu bakora muri ico gisata yabasavye yuko bokwegerwa kubahiriza amategeko umutekano n'izindi nzego naho zigafashanya kugira ngo kutubahiriza amategeko kuvugwa gutuze. Iyo nama yakurikiranywe na mugenzi wacu Chris Muneze.
Akarere k'ubumanuko umushikiranganje ajejwe amazi ubutare n'amasoko ntanganguvu yagendeye kavugwamwo ibibanza 37 vyimbwamwo ubutare butandukanye. Ivyo n'ibitigiri bitangwa n'ikigo OBM kijejwe gukurikirana icukugwa ry'ubutare no kwegeranya amakori avuye muri iryo cukugwa. Mu nama yahuje umushikiranganje Comme Manirakiza inzego zikora muri ico gisata hamwe n'amashirahamwe acukura ubutare n'agataka, uyo mushikiranganje yerekanye ko hari ibitare bike bitagenda neza.
Ibyo tubona no munsi ni uko uburyo yinjira ibintu cya leta siko bwabwiza kwinjira ku mvu zitandukanye bwabwiza kujya mu bigega by'ubugiyo bwose ibidukikije isindimwa n'ibindi byose amazi ibikoko n'ibindi bihonwa n'abari ko barakora icyo gikorwa. Tubona ibinogo noneho abantu babimbye kuki batabisubiza yindi konsta ni fraud bibye harabo duha maturo ari mu mategeko abandi nabo bakaziyiha bakakora.
Ivyo uyo mushikiranganje bishikiriza mu gihe kwigenekezo rya 2026 ukwezi kw'icenda inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yategetse ko muri kuno kwezi kw'icumi ibikorwa byose byo gucukura bihagarara nk'uko yasomwe na Lieutenant General Silas Ntigurigwa.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano imaze kwiheza kandi ingena amashirahamwe hamwe n'amakoperative acukura akongera akadandaza ubutare mu gihugu cacu yasanze menshi muri yo adakurikiza amategeko agatako agashora mu kinyegero ubwo butare. Kubera iyo mvo inama nkuru y'umutekano yafashe ingingo yo guhagarika vy'agateganyo ibikorwa vyose vyayo mashirahamwe mu kiringo c'ukwezi guhera kwigenekerezo rya mbere gitugutu uyu mwaka turimwo.
Icibonekeza nuko abegwa n'ikibazo co gutunganya neza igikorwa co gucukura ubutare n'agataka ari benshi ariko ntiboroherwa mwishyirwa mu ngiro biturutse ku ruhande rumwe kutamenya aho ububasha bw'umwe n'uwundi bugarukira ahandi mu kuvogerwa n'abategetsi bakoresha ububasha bafise.
None ababene igihugu bimbo butareganya kuwa ingufu bazikuburaye iyo mu bugice adafise impapuro zikwiye niho ushobora kwafise ingufu niyo kizabize impapuro ugatelefonwa n'abantu bakomeye rero mutwemerere tubafise ubuzo telefona wese adutera ubwoba twafisha tuvenga hatubishyitse mu cyegeranyo.
Nagomba gusaba mutubwire icyo Ramatara jejwe Mustantera jejwe Procureur Commissaire ujeje Protection Civile kugira ngo ntitugonganireyo. Kesha yo muri Protection Civile turakunda gusanga tukumva tuma nk'ugushwana gatoyi kuko kamera nitwumva kumwe ibikorwa bariko barakora.
Abari mu mashira hamwe n'amakoperative bavuga ko bariko baragwa mu mporero kuri ingingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu icyo cy'umutekano baradomu rutoke kubimba badafise uruhusha
nka twebwe abacukura ubutare muri aka karere k'ubumanuko n'ukuvuga ngo je umunsi umwe nagiye kubwira warajejwe ikirindiro mu kibezi ndamubwira ntiyamara bari abantu bose ubona hariya mu gasoko nta muntu umwe afise uruhusha mu bakureye kuko twebwe Basi duhombye nk'amakoperative ambwira ijambo rikomeye cyane ngo mwebwe ngo ibiri inyuma ya site yanyu ngo ntibibaraba abantu bimbo butare bwa zahabu barafite ikibazo kinini cyane muri Burundi na Bugarama na Mugamba mbega iyo nka koperative irenganijwe ugasanga hari ikosa ryabaye nko muri leta mbega koperative mutegekanye iki kuyishumbusha
Umushikiranganje Imana irakiza ajejwe igisata cy'ubutare yasavye na cyane cyane abajejwe intwaro udatiri munswa Nawa batera ubwoba mu gihe baba ariko barakurikiza amategeko na yamashira hamwe na za koperative zimba ubutare n'agataka zirasabwa gutegura vyangombwa vyose muri iki kiringo batariko barakora kugira ngo ubushikiranganji buze bwongere kubaha uruhusha rwo gusubira ku mirimo Krisimu Nezero mu bumanuko bw'u Burundi ku bw'ijwi rya Amerika
Krisi Munezero harakenuye na nabice ku masonga nk'itangura leta y'u Rwanda ivuga ko idafise umugambi wo kwigarurira amatungo y'abantu ku giti cabo ahubwo yashizeho programme yo gucunga ayo matungo yasizwe na beneyo mu mugambi wo kubungabunga iyo mitungo ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Assumpta Kabuyi yakurikiranye inama y'ejo yari yahuje ubushikiranganje bw'ubutungane n'abashinzwe gucunga ayo matungo mu turere dutandukanye
Hashize imyaka itatu ubuyobozi bw'u Rwanda bushyizeho komite yo kubarura imitungo no kuyicunga mu izina rya beneyo kugeza mu Minisiteri y'Ubutabera n'iyikuriye iki gikorwa mu nama yayihuje n'abashinzwe gucunga iyi mitungo baturutse mu turere 26 bagaragaje ko kugeza uyu mitungo irenga 100,000 ari imaze kubarurwa nk'iyasizwe na beneyo ni imitungo igizwe ahanini n'amazi asaga 300 imirima 600 amashyamba ndetse n'inganda enye komisiyo zashyizweho zishinzwe kuyibarura no kuyicunga chunga zikuriwe n'abayobozi b'uturere bungirije bashinzwe ubukungu ibyo bakura muri iyi mitungo cyane cyane ibyare inyungu bishyirwa kuri konti muri banki idakorwaho hategerejwe ko banyira umutungo bazaza bagasubizwa ibyabo abashinzwe gucunga iyi mitungo bagaragaje urutonde rutari rurerure rw'iyo bamaze gusubiza banyirayo cyangwa abo mu miryango yabo mu turere tugize umujyi wa Kigali ariko twiganjemo imitungo iva mu mafaranga amazu 8 niyamaze gusubizwa beneyo hakaba habarurwa amazi 120 agicunzwe nk'atagira beneyo turere kandi tumaze gutanga amasambu n'ibibanza byinshi babiha bashobora kubibyaza umusaruro ibiri nabyo basabwe na ministre w'ubutabera Johnson Businge ko bagerageza kubyaza umusaruro imitungo yasizwe na beneyo aho kuyirebera yononekara
harimo kandi n'uburenganzira bwinshi ufite nk'abavisi meya nk'uturere mukoreramo bo mwatanga uburenganzira ku bantu bashobora gucunga imitungo abanyirayo baba abantu bafitanye amasano nabo ku bundi buryo baba abantu mwembe mwatekereje muti uyu nguyu tumuhaye gucunga iki kintu twagira amasezerano ya naya tukajya dukurikirana ko atakirikishije so gukorera mu mucyo niba ari ikintu gitangwa ku biciro mukavuga bati ni cyo giciro cyanyuma kinini cyane giheruka amafaranga yaguyemo twayashyize aha ejo n'ejo bundi wabazwa uburyo wakoze ibyo wakoze
agaragajwe ko imitungo myinshi kugeza ubu itaratangira kubyazwa umusaruro kuko mu mitungo isaga 1,000 barurwa Minisiteri y'Ubutabera igaragaza kwigera ku 10% yonyine igizwe hanini n'amazi akodeshwa ari ibyazwa umusaruro kugeza ubu bashinzwe gucunga iyi mitungo batangarije Minisiteri y'Ubutabera ko ari ubwo batinya gufata ibyemezo ku mitungo y'abandi bakaba basabye inama
birazwi ko nta tangazo ritangwa mu buryo buri open ngo dushishikariza abantu bose uwifuza kuza kugura cyangwa se gufata iyo mitungo kugira ngo ibyazwe umusaruro bibaho abantu bakajya gashakisha abantu mu buryo butari open nyako ya minisa nta mabwiriza mu by'ukuri batubwira ko atari cyamunara
none icya mbere haba hari impamvu mushaka kubikora kwisubiza ntabwo ari cyamunara kwisubiza ni itegeko kubera ko icyo wampaye sena amasezerano twagiranye sena yubahirije ugafata icyemezo ukavuga ngo iyi ngiyi reka nyigurishe amafaranga avuyemo ndayabika umunsi nyirayo cyangwa abamukomokaho cyangwa abazungura nababonye nzayibaha Icyo kugita gitangaza.
Iyi gahunda igiye kumara imyaka 3 ikora, abashinzwe guhuza bikorwa muri Ministeri y'Ubutabera bavuga ko bagenda basangamo imbogamizi ndetse bagatanga inama yuko zakemuka. Uyu ni Madame Eugène Martin ukurikirana hafi iki kibazo muri Ministeri y'Ubutabera aho yatangaga inama.
Hari bitunga ishaje itabyazwa umusaruro. Tugenda tubagira inama yuko mufata umwanzuro mukareba uburyo mubyegurira iriya mitungo abantu bashobora kuyizahura. Hari abantu biyandikishije imitungo itari iyabo tugenda tubibona. Ahangaha naho twabagira inama yo gukora igenzura ryimbitse kugira ngo icyo kibazo turebe uburyo twagifatira umwanzuro, uburyo iyo mitungo yagaruzwa. Ikibazo cy'ibiciro by'ubukode bw'imitungo imwe n'imwe yasizwe na bene yo kiri hasi cyane. Umutungo wakodeshwaga mu myaka 10 ari nk'inzu yakodeshwaga 2020, n'ubu ngubu nyuma y'imyaka 15, nyuma y'imyaka 15 iracyari kuri bwa bukode.
Ministeri y'Ubutabera yatangaje ko umusaruro ukomoka ku mitungo yasizwe na bene yo kugeza ubu umaze kugera kuri miliyari 2,268,000. Imyinshi muri iyi mitungo ikaba igizwe n'inzu zikodeshwa. Leta y'u Rwanda ivuga ko yafashije icyemezo cyo kwiyegurira imicungire y'iyi mitungo by'agateganyo ku nyungu za bene yo badahari. Gusa hari abasanga ari uburyo leta yashyizeho bwo gushaka kwihimura ku batavuga rumwe nabo bayihunze, ariko ubutegetsi bwo bukabihakana bwemeza ko ari uburyo bwo gushaka kubungabunga umutekano w'ibintu byasizwe na bene byo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama zatanguye guhabwa amafaranga yo kuzitunga yongera ku bindi biribwa bari basanzwe bafashishwa. Ico gikorwa cakoze n'ishami mpuzamakungu ryita impunzi ku isi RCR iri kumwe na PAM hamwe n'ubushikiranganje buraba impunzi muri ico gihugu. Hidonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Impunzi imwe yose igenewe guhabwa amafaranga agera ku 5,400 y'u Rwanda ku kwezi. Mu gice cya mbere cyatanguye ku munsi wa 4 w'iyindwi, imiryango ifise abantu kuva kuri 4 gushika kuri 15 n'izohabwa ayo mafaranga. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zirashima icyo gikorwa, zemeza ko zigiye kuronka uburyo bwo guhindura ibifungurwa aho kwama kundya imwe.
Twegeye impunzi z'imahama twahora dufata ibigori, ibiharage, amakoto, tugafata n'ubuyi n'umunyu n'inkwi nyene n'amasabune. Uyihabaye kandi karusho. Ubu twageze mu rwego rw'uko badukoreye igikorwa cyiza cyo kuzofata amafaranga. Ndishimye cyane kuba baduhinduriye, bakoze cyane. Je ku bwanje harakarusho kandi ndanezerewe, ariko ubu uyibiharage turabifata, tugafata n'ubwo buyi, tugafata nayo amafaranga 5,400. Yesu abaho umugisha frema kuba bayumviriye icyo gikorwa cyiza. Jewe nk'uko ndafite abana bato bato n'abameza ku bugari bw'ibigori, nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori. Ahubwo icyo gikorwa bazogikomeze, ahubwo bagiye n'akarusho banatwongerereho.
Yamara naho biruko haracari utugorane. Uwo mugabo nahashima atewe impungenge n'uko impunzi yibana aba bana ari 2 canke 3, co kime n'abana b'inzoya bataragira kurya batarimwo muri uwo mugambi.
Dusanga ari akarusho kuko indya wafata zose hamwe zigurishije ntabwo wakura amafaranga nk'ayo baduhereza. Dugeranije ibyo umuntu ahora atega n'ibyo baguhereza kongera amafaranga, usanga bifite akarusho. Tunenge duhari ni uko hari abantu bibuze ku mariste kwera utangaza ukuntu wewe wari usanze utega bakubona mashini mugahageze kuri iyo y'amafaranga agaca bakubura. Ikindi naco ni uko tubona ko amasoko agiye kugorana. Abantu barenga 60,000 guhurira ku gasoko kamwe gatonya. Tugahoraho n'abanyarwanda dushobora kuba uburyo dusuma kandi dufite amafaranga. Rero turasaba ko abantu babaguhemeza imirimo, abantu bafite imitayi ikomakomeye bazana ibintu by'ibifungurwa ngaha hafi nkambi tukaza turahaha. Kuko ikindi naco twaneguye ni uko abana bataragera kurya batabaha amafaranga, kandi muzi ko abana aribo bantu barya cyane ndera gitema. Kuko iyo umubyeyi ataraye amerewe neza, umwana nawe yemere nako umwana aronka, kandi umwana ugera konsoma akosoma cyane. Nico kintu bo barabo kwikosora n'umwana mutonya kuko yarasanzwe yafata igarama ryiwe nawe amafaranga yiwe akayashirako. Ama imiryango 3, 2, 1 isigaye ikaba ikiro irafata indya, nabo bazoshikirwa
no muyobozi w'ikambi ya Mahama arashima ko karusho. Madame Goretti Murebwayire avuga ko bizotuma impunzi zireka kugurisha ibifungurwa bya bibigori canke amavuta bahora bafashishwa. Ishirahamwe ryitaho impunzi ya CER PAM hamwe n'abaserukire ubushikiranganji buraba impunzi Midimar baseguye ko utwo tugorane tuzokosorwa mu kwezi gukurikira. Kugira ngo impunzi zihabwe ayo mahera zibanza kuguruza konti muri banki yitwa Equity yatsindiye iryo soko ryo guhemba impunzi. Bayaronka bakoresheje ikarata Mastercard bahawe ikozwe mu buryo bwa none binjiza mu mashini z'iyo banki. Iyo banki nayo yarakwiragije abakozi bayo imahama kugira ngo bafashe impunzi muri icyo gikorwa umwanya uwo ari wo wose zikeneye amahera. HCR PAM Chokime na Midimar mbere n'userukira iyo banki bashikiriza ko ari uburyo bwiza kuko impunzi zizoshobora no kwizigamira zikibikira n'ayandi mafaranga zoba zifise kuri iyo konti bikunze zigakora n'imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Iyo banki yemeje no kubafasha muri iyo migambi mito mito kugira ngo aho kuba umuzigo ku gihugu cazakiriye babe inyishu y'iterambere ry'imiryango yabo naho baba. Ikambi y'impunzi ya Mahama yubatswe mu mwaka w'ibihumbi 2015 irimo abarundi hafi 60,000 bagize imiryango 20,000. Pierre Clavier Niyonkuru, I Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Twandanirize kwa Nyaburunga.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC. Kwa Nyaburunga uno munsi tushimye kugaruka kwigandagurwa ry'ubuganwa Rudoviko Rwagasore n'ingaruka canke icigwa abarundi boshobora gukura mu iryo gandagurwa ry'umuganwa atari umugani. Turarabira hamwe nimba uno munsi dushobora kuronka abarundi baja ku makanda ya Rwagasore na cyane cyane turavye ivyo yashira imbere. Imyaka 57 rero irigoroye umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe hari imbere yuko Uburundi buronka intahe yo kwikukira. Hari kuwa 13 ukwezi kw'icumi umwaka w'1961 mbega uno munsi twokuramo icigwa ikihe. Kugira ngo tubishije nino hano kwa Nyaburunga dufise abatumire babiri. Hari Honorable François Ngeze n'umudasigana wa kera yahoze mbere ari umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu kuva mu 1990 gushika mu 1993. Honorable mwaramutse.
Ndabaramukije na baheruka kera.
Sangwe kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane ku mbyo kaze.
Ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza nawe ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona umugambwe wa Rwagasore. Mushinga nahe Nkurunziza mwaramutse.
Mwaramutse Jerome wakoze no kuntumira mu kiganiro cya Nyaburunga.
Urakoze cyane. Hano rero turi ni kumugumya umugambwe w'abadasigana Iprona. Kumbure reka duhere kwa Honorable François Ngeze igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore harabatibuka ngene ryagenze mu misogo na nkamikeye.
Igandagurwa ry'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore ryabaye tariki 13 mu kwezi kw'icumi igihumbi kimwe 1931. Cyo nari muto uwo munsi ndavyibuka neza kuko Rwagasore nari nigeze kumumenya aciye iwacu. Igihe yagandagurwa bari bantumye ku isoko y'ahantu bita Mucirisha ngiye kugura indagara, niho twumva bavugirije ifirimbi ku isoko. Hanyuma abantu bari ku isoko bose baje mu gacerere, niho uwavugira ifirimbi yatumenyesha yuko umuganwa Rudoviko Rwagasore baraye bamukandakuye ko kubera izo mvo isoko ihagariswe abantu bose bosubira muhira. Jewe naratashe ntahatanatahanye ibyo bari bantu ko iwacu twarakunda kujya udufi utudagara. Hanyuma rero jewe icyo gihe ntabyo nashikanye babonye nshitse ata kintu nzanye. Ndibuka umubyeyi wanje ko yambajije ati ni biki ko ata kintu kimuzanye. Ndamubwira papa baruhagaritse ku isoko kuko ngo umuganwa Rwagasore baraba mukandaguye. Icyo gihe ndibuka papa reaction yagize reaction y'ubwoba ko na yuko avuka ati ivyo bibaye ni biki none jo hazoba iki kuko yari umuntu yagenewe na Rwagasore cyane rwose. Na cyane cyane hari muri za ntarazi wacu yari niyo yagenda yamukira papa yari mu propagandist. ndabona ko bimuteye ubwoba ndacavyibuka none umunsi ndabona ko izo bintu byamuteye ubwoba cyane ariko jambo nakuye nuko yavuze ati mbeka buca bigenda gute buca bimera gute
igana kugwajya kwa Gasore Olivier abantu habaye makenga nubwo babati mbega buca bigenda gute igana kugwajya kwa Gasore hacyo byo bajyaragabanije ku murindi w'ibyo yari yipfuriza Burundi
kwa Gasore nkuko babivuze yagande ku bitariki 13 gitugutu mu 1961 mwomenya neza yuko hari haciye iminsi 25 gusa umugambwe wadasigana utsinza amatora kuko twari batsinza amatora itariki 18 z'uko 9/2 mu 1961 inyuma rero iminsi 25 umugambwe wadasigana ubwa mbere watsinze amatora ntiwari bwashikirizwe n'intahe kwikukira abarundi rero ntibabura kugira ubwoba bavuga bati bizoca bigenda gute ko na leta kwa Gasore niho yarakishinga abashikirangoma 10 yaravuye mu nama yiwe aho yaganagarirwa rero ku hoteli y'ikiyaga Tanganyika birumvikana neza ko abarundi bagize amakenga bavuga bati mbega ko intahe kwikukira tutashikirizwa mbega ko kwa Gasore agandaguwe biciye mu bo bavukana kwa se wabo mbega igihugu kirava kigenda gute byarumvikana rero ko umuntu w'ijunja nk'ijambo nka kwa Gasore apfuye abo bari kumwe bataca babona ikizokurikira naha rero twebwe dukengurukira cyane abarundi na cyane cyane umwami mwambutsa ukuntu yahagurutse agahimiriza abarundi ko ubushaka kumuhoza yuko atogira ica yize yoguma bafatanye munda ari nabyo byatumye abarundi dushika itariki zibiri z'ukwindi itariki imwe y'ukwindwi tukaronka intaye kwikukira ugiye abarundi baca bacanamwo bakaba dusimbira hamwe abo bashaka kugandagura kwa Gasore bari bipfuza ko vyukuri abarundi baca berekana yuko ari dusimbira hamwe niyo ntaye kwikukira ntituyironke urabona neza ko ukuguma bafatanye munda ari byo byatumye dushika ku ntaye kwikukira
uno munsi abarundi ntibazi jambo ryavuzwe umunsi kwa Gasore agandagurwa cyangwa cyingurwa aba iprona ntacyo muwifite mu ruhara
nivyo abarundi tukunda kumviriza ijambo umuganwa Rudoviko kwa Gasore yavuze igihe umugambo utsinda ariko abarundi barakwiye kumenya yuko ijambo ryavuzwe ku munsi w'amaziko yiwe ryavuzwe n'umushikirangoma wa icegera c'umushikirangoma Pierre Ngendandumwe akaba kandi yari umushikiranganje w'ubutunzi niwe yavuze ijambo ryuko yukundwa Gasore yagandagowe arasigura n'ivyavuzwe rero kuba ijambo ritavugwa ridafiswemwo ariko cyo namenyesha umugambo w'adasigana iyo jambo turarifise aho ryanditse ikumbure muri we wanyesha ariko uri mukuye kurondera aho ryavuzwe kugira ngo rize rirasamirana bumve amajambo y'inkora mutima yavuze kuko ngenda ndumwe byarumvikana ko yarazigwa Gasore kandi mu ijambo giwe arerekana neza icatumye bamugandagura
ndasubiye kwa honorable François Ngeze kwa Gasore amaze kugandagurwa ntivyabujije ku Burundi bushikira independence byo bavya habaye iki cyatumye imigambi y'itazima
cyatumije ku bwanje cyatumye bwa mbere bwo dushikira nayo kwikukira kenshi abantu ntibabivuga neza hajya umwami mwambutsa wa kane ari wese wa kwa Gasore arose mu ruhara ntangire no kubona kwa Gasore abintwari kugira yari intwari indero yaronse kuri mwambutse yari indero yategerezwa kumuha ubwo butware kumwambutsa nawe yari intwari mu ntwari gakeye mu nkundiye mwambutsa munaze yuko igihe abazungu bazana amashuri yo gucagura ubwoko mwambutsa azi ko yavyanse wenyine aranarahira yuko umwana wiwe atazizoja muri ayo mashuri bita officiel yaca mwabaganwa n'abatutsi bose mwambutsa aravyanga acarungika umwana wiwe mu bukeye hanyuma arungika ikanyinya kugira umwana ntava agira ibyiyumviro bibi biriko birigishwa n'abazungu hama ikindi mwambutsa munazi yuko yanse kubatizwa aravuga ati mu Burundi hari abaporoti mu Burundi hari abakatolika njewe ndi umwami w'abarundi ndi se barundi none noja mu bakatolika nce nemera ko mu bakatolika none abaporoti bazaba basigaranye nande noja mu baporoti ngiye mu baporoti abakatolika bazaba basigaranye nande ko hari abaswahili noja mu baswahili abandi bazosigarana nande njewe rero simbatizwa kuko ndi se barundi aho rero
mwambaca yigumira umupagani
yakigumira umupagani aho rudahigwa bamuha amashugwe mu Rwanda yuko yabaye mu Katolika wa Karuriro mwambutsa yabuze ati ivyo sinshobora kubijamo ubwo n'ubutwari budasanzwe mutwe noneho murabona n'umwana wiwe apfuye akandaguwa ijambo yacikirije ati mugume mufatanye munda uwinkunda afatane n'uwundi amugenzi we munda ivyo rero byaratumye abazungu bakanguka kuko bari batsi uko mwambutsa ashobora guca ata uburundi akagenda nkuko byabaye muri 1965 babona rero agumye ngaho aguma ni junja aguma himiriza babantu babagenzi bagwa gasore baguma bakundana na mwambutsa bangena ndumwe baguma bakundana na magenzi bo kwa mwambutsa avuga ati giye wese njura goheba abagenzi b'umwana wanje iyo ndababonye ndabona mu mwana wanje ngiye jambo ya mariko aravuga kubwira abantu araremesha rira abantu aremesha abarundi bituma rira abarundi bavuga bati eh bwa bundi mwambutsa numugabo wabagabo reka rero tumwumvire n'ivyo rero uwo mutima wa mwambutsa tudabaho umutima wa bandi bantu bari basigaye muri committee centrale kwa kasora tarimwo ukuntu bafatanye munda n'ivyo byatumye intayo kwikurikira tuyishikira kandi n'abazungu baratangaye baratangaye cyane kubona ukuntu abarundi ramo rwo agasoya yatumye ahubwo bafatana munda kandi ko bahora bafatanye munda
inyuma y'igana wajya kwa gasore abarundi bagunye bafatanye munda bari yunga abadasigana bituma ukufatana munda kwabo abazungu bagutinya kandi turuga turiya gushika ku mahangiro ya kwa gasore uno munsi iprona iracyafise kwa gufatana munda gaurivye
mu mugambo w'abadasigana iprona umugambo umaze imyaka irenga igirishika imyaka 56 kuko umugambo w'abadasigana washinzwe mu myaka 1958 ariko wemerewe imbere y'amategeko itariki 7 z'ukwa mbere mu 1960 uwo mugambwe inyuma ya kwa gasore abadasigana bico gihe barashobora gufatana munda ariko naho twavuze ko bagumye bafatanye munda tumaze kuronka intahe kwikukira abazungu bagumye baronderaho babaca kuko abari bagize umugambwe w'abadasigana byaratumye bacanamwo ni mwibuka ibya Moronvia Casablanca byaratumye umugambwe w'abadasigana ucanamwo mbere abantu batuma haduka ibyo byamoko abahutu n'abatutsi ari byo gwagasore yari yagwanije kuko gwagasore mu gihe ciwe yari yavuze ati tufatiye ku byabaye mu Rwanda mu gihe cy'1959 turasavye ko mu Burundi ibyo by'abahutu n'abatutsi bitoba arico gituma mbere gwagasore yerekanye n'akarorero keza mu kurongora umugore atava mu bwoko abami bakunda kurongora mu muhutu kazi byaraboneka neza mbere na ntuzenya mu mushinga ntahe ngenda ndumwe nawe nyene arerekana karorero keza ko kurongora umuga umukobwa ava mu baganwa kazi byarabantu rero berekana neza yuko ibyamoko bitariyo ivyo rero inyuma yavyo ariko amaze kuba izindi ntwaro umwami nkuko bari babivuze kuko yari nkingi y'igihugu mu 1965 agahunga kaja mu gihugu c'u Buswise hanyuma 1966 akazi ntwaro z'amakudeta akacaza Repubulika abarundi baciye batangura gucanamwo hanyuma abarundi baricana 1965, 1969, 1971, 1972 n'ibindi byagiye birabandaye biraboneka neza yuko akanovera n'ibyimbiro bya gwagasore hageze igihe bamwe bamwe babica hijya ariko gushika ubu abadasigana bama babihagurukira kuko ibyumviro biraho bakavuga bati nyabuna turafise umurongo wa gasore yaciye mwebwe ibi mugiyemo sivyo nico gituma kwa gasore ikintu yaranira mu bintu byose mu Burundi yashira imbere mu buzima bwiwe yavuga ati muharanira amahoro
Tizonja benge tuzi anzamazo Simize turi nyuma yazo Kandi nono hona mwepe muwaviziko Ingabo za mazigira kiremesha
Icho ni gice cya mbere cy'ikiganiro ilo kwa Nyaburunga Aho twariko turabira hamwe Ganda kugwa y'ubuganwa Ludoviko Rwagasore N'ingaruka cyangwa icigwa Abarundi bashobora gukura mu iryo ganda kugwa y'umuganwa atari umugani Ndagushimire Olivier Nkurunziza Nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru Ukongera ukaba n'umuvugizi w'umugambi Mgewadasigana iprona.
Ndagushimiye Jerome tukaba tugukengurukiye n'undi munsi uzodutumira tuzokwitaba.
Ndagushimiye nawe Honorable François Ngeze kuba washitse hano kwa Nyaburunga tukaganira.
Ega Jerome munsi wose uzongura kuri ngaha. Ega hani wacu. Nzoha gusanga dutera inkuru. Ya hari zo furusa gari ya muri kakazi hari nicariye ndiko nisomera gatabo hama kumugora nkitahira aha rero wagize neza kunyibusa na cane cane ko waje tugavugana na wewe kuko mu wabaje ngo mbega bo bamuze kwa gasore burya nawe ndakubwira urafize ibiro byiza cane bishobora guteza imbere igihugu cane gose ahubwo bikomeze ahubwo mbona nawe nyene umwe ngo ikora mufata mu makanda uraza ahubwo tukwandike
urakoze cane Honorable François Ngeze ndagushimire nawe wahisemo gukurikirana ikiganiro Nyaburunga ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho utaha
Harakoze mugenzi wacu Jerome kuri ico kiganiro kwa Munyaburunga igice cha kabiri ni ejo naho twatanguriye makoze ndetse bakunze mari kumwe natwe twe na Fatuma Limasi Kalala na ingenieur twari kumwe mu hinga bw'ivyuma tubifurize weekend nziza na Lidiana ni nahazwe mubandanye kururanirwa mu banyino mu byanyu.